muruganda nibacura.
Woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'imibano byifashe mu Burundi?
Nuruhe ruhara rwa leta mu guteza imbere ico gisata? Tega matwi ikiganiro karahara mu ruganda nibacura,
mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo inzamba gateka kawe
RPA ijwi ry'abanyagihugu
be na radio television Renaissance. Karahara mu ruganda nibacura
ni komisi yose ya kane isozera ukwezi. Mwakoze kwita bisango musanzwe mumenyereye ku minsi yose ya kane ya nyuma y'ukwezi. Ikiganiro ni karahara mu ruganda nibacura kaze muri kino kiganiro cha mbere cy'umwaka w'2020. Karahara mu ruganda nibacura igaruka no munsi ku bikorwa by'amasendika mu Burundi, duhereye ku runani rw'amasendika y'abigisha Kosesona. Urunani uyu munsi ruteye ingorane mu bigisha bariko bategekwa kugwinjiramwo. Mbega Kosesona ni iki? Abigisha rwategerezwa guhuza bayivuga ku iki? Ubwigenge bw'amasendika bwifashe gute uyu munsi mu Burundi? Urunani rw'amaradiyo wegereye abigisha, abarongoye amasendika, rutibagiye abanyagihugu bagwiganiye ico bagona. Karahara mu ruganda ntibacura mwayiteguriwe n'abamenyeshamakuru mumenyereye Patrick Mitabaro, Reverien Bazikamwe hamwe na Jewe Ines Gakiza. Ndiko ndayibashikiriza, sangwe ikaze. Urunani rw'amasendika Kosesona rwatanguye kumenyekana hanini igihe abarongoye amasendika y'abigisha bashira intererano hamwe z'abo barongoye bakaja kugarukira ku banyagihugu bari bugarijwe n'inzara mu ntara za Kirundo na Karusi mu mwaka w'2017. Ariko rero ibikorwa byayo ntivyagumye bishimisha abanywanyi b'amasendika kukutizera. Bamwe mu barongoye ugo runani bikeka ko bakorana n'ubutegetsi, bakavuga ko atasendika ishobora kwigenga mu gihe harimo kuboko k'ubutegetsi canke ngo igwanire inyungu z'abanywanyi. Emmanuel Niyungeko wa Radio RPA arabitubwira mwido nido.
La Kosesona est une coalition.
Kosesona n'urunani rw'amasendika y'abigisha rufisi yangiro ryo guharanira uburenganzira mu by'akazi n'imibano ku ruhande rumwe. Ku rundi ruhande, Kosesona ifise intumbero yo gufashanya yemejwe n'abigisha bose.
Aho Victor Ndabaniwe arongoye Kosesona yarasubiriye kwemeza ko abigisha bose bemeye kwinjira mu runani Kosesona hari mu ntango z'uku kwezi kwa nzero. Naho biruko abigisha bo mu ntara zitandukanye z'igihugu bari bamaze kumenyesha ko badashigikiye kandi batari muri Kosesona, ivyo bakivuga gushika n'ubu basigura ko batazi imvo n'imvano y'ubwo runani rumaze gukata amafaranga atari make ku mishahara y'abigisha bose bari mu Burundi.
Kosesona nikintu twagiye tubona kitandukakije, nta nama batugishije, baradukase amahera menshi. Mwakweze badutwaye 2500 amezi abiri sekimiri, handi badutwara yandi aruko nyine tutatugishije inama ngo bagiye gufasha handi. Rero mu ncama ke musindimwo kandi twarayanse kuyijamwo, yego ra majoriti benshi barayanse kuyijamwo.
N'abarongoye amasendika si bose bamenyeshejwe iby'ishingwa rya Kosesona, bagiye kubimenyeshwa n'inzego zaramaze gushingwa.
Kujyanye na Kosesona ntacyo ndabizi ko malgre ke umwe mu barongoye sendika wo niveau communal njyewe nta nama bigeze batubwira. Nanje abandongoye barambaza uko bimeze, ariko ntabwo ndonke nyinshi kuko nanje nta muco munini ndabifise ko ntacyo tuzi. Nta kinini navuga ko nzi kuri ya Kosesona, ndetse gusa ko ababirongoye bishyizeho kuvuga ko bishyizeho kuko ntaba batoye ndego barabishyizeho twumvise ngo ndiriho umuntu wiri perezanta ngo nicegera.
Abigisha bose bategekwa kwinjira muri Kosesona, abavyansi bakagirwa ko iterabwoba. Abigisha bakeka ko ubwo runani hari ico rupfana n'ubutegetsi bw'igihugu, naho basigura ko ari ubwo gufashanya.
Ndashyirahamwe njye nibaza yuko leta ibifite nk'uruhara kuko itabifite nk'uruhara, nta kuntu abantu bokwiga kandi tukaguma dutera induru. Hanyuma ntihagire ikintu ivuga ko ntihagire ikikora. N'umushikiranganji abona yarahoze nta kintu abivuga ko bisigura ko hariho ahantu ikinyegeje inyuma. Nk'ubu nka jyewe nta n'isendika n'imwe ndimo, ariko kuja wumva ngo bagukase numva nta uja kwitwara rero twe nubwo turi mu bwoba bwinshi turahorerana nyene
ingingo yo gukata buri kwezi amafaranga 500 ku mushahara w'umwigisha wese akorera mu Burundi uyu munsi baharurwa mu 281 niyo yatumye abigisha baduza ijwi mu gihe Kosesona yari imaze kubatwara amafaranga bakanuma abo bigisha bashimika bavuga ko Kosesona ari umugambi w'ubutegetsi narirya mu bayirongoye harimo umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu Serge Ngenda Kumana ari no mu bafise uburenganzira bwo gukura amahera ya Kosesona kuri konte iri muri banki nkuru y'igihugu Berube ubu rero hakaba hariko hakoreshwa ingufu kugira abigisha bose bemere gukatwa ayo mafaranga 500 abigisha bari banse gukatwa bari bituye umugwi w'igihugu ujeje bagateka kazi na muntu CNIDH naho uwo mugwi wari wabashigikiye usaba ko abarongoye Kosesona bohagarika ibyo gukoresha igikenye hakajamwo nyabuna abavyishakiye gushikana uyu munsi haracakoreshwa iterabwoba hijya no hino mu gihugu ibica kubiri kandi n'ijambo ry'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza aherutse gushikiriza ko umwigisha aja mu ishyirahamwe yipfuje kandi ko atawurekuriwe gukora ku mushahara w'umuntu nyenewo atavyemeye
Karahara mu Ruganda
dusangire jambo Mbega abanyagihugu batarabigisha bo babivuga kwiki
Tudiko sendika iba yaje kugira ifashe kumviriza umukozi ayirimwe abayarenganije hanyuma ibyo abayarenganijemo ikamufasha kubirondera kuri leta muri iki gihe rero turimo cyane cyane amasendika y'abigisha yoyo mengarishikanye cyane cyane aja mu kwa leta kuko nizo leta itaravuga kubiba biyorohereza yo acatangura kubishikiriza hari sendika mu minsi yeze yari ifite ijambo muri iki gihugu nka sendika ya konatesi itwagwa umunsi n'amajandari ariko ikorara ibyayo muri iyi minsi biratuyobera kuko amaze kwinjira muri uru runani Kosesona agakorana na ndabaniwe byose byaciye bihinduka uwo munsi umenga bahari kugira bavugire leta
nk'ubu turumva iterabwoba ririkorera abakubigisha cyangwa ku bandi bakora mu buyobozi bw'indero makomine no mu ntara batarashyira ikidodo ku rupapuro rwo kwinjira muri Kosesona kwari kwagirwa kwiterabwoba none bigenda gute kugira ngo umuyobozi yihubwo uburenganzira bwo gutera ubwoba umuntu kandi tuzi yuko uburenganzira bwiwe ubwo kujya mu ishyira hamwe cyangwa ubwo kujya gukata amafaranga buteza kubahirirwa sakeniko by'ukuri umushikiranganzi w'indero agita avutse ndetse na CNIDH gasubireka igahanura abo bantu
bisanzwe amasendika yaje kugira ngo ashobore gutora ingorane umuti ziba ziri hagati y'abakozi n'abakoresha ariko rero tugiye kuraba mu Burundi igihe uyu mugambo uri ku butegetsi ushitse ugashika ku ntwaro waragerageje uburyo bwose kugira ngo ushiragize ahantu hose ho bahari imigwi ishobora kuja hamwe kugira ngo ishobore guharanira inyungu z'abakozi
bwa mbere icyo umuntu yavuga nuko tubanza gukeza cyane amasendika yiyamirije ikatwa ku nguvu y'500 kuri nigisha wese kari cyatunganijwe na n'urunani Kosesona icya kabiri gikomeye nashaka kuvuga nuko iyo sendika Kosesona ijugira kabiri nyuma y'ishyamwe gitwa Spesibu cyatangujwe n'uwitwa Victor Ndabaniwe ariwe kandi arongoye urwo runani Kosesona icyo shyamwe Spesibu cyashyizeho haraheze imyaka ricagerakira abigisha batari bake rirabakata batabizi uye gushika n'ubu baracakatwa nta mwigisha n'umwe akatwa na Spesibu abizi ntazi ingene byagenze ariko ntitugire ingene tubihagarika kumbo rero yabonye aronka amahera make ku mwaka ku kwezi ashakira teka reka nkatabari mu bose mfumenda bakata makeya ariko babiharuye mwarumvise ko bavuze ko yokwinjiza miliyoni zirenga 40 ku kwezi ubwo n'ubusuma budasanzwe Chewe rena gombane akamo abategetsi b'iki gihugu badufashe bakureho akakarenganyo kari mu gihugu gushika naho umuntu naho bari mu nzego za leta yiba abanyagihugu menga na ntangorani hari abantu bose bakihorera
Karahara mu Ruganda
Umutumire umutumire wa Karahara mu ruganda ntibacura numushingwa manza Vital Nshimirimana yahoze arongoye sendika y'abacamanza Simabu atuganirira ku bwigenge bw'amasendika no kugene akora mu bihe bya politiki uyu munsi uburundi burimwo. Vital Nshimirimana aganira na Patrick Mitabaro.
Vitali Nshimirimana mwarongoye sendika Simabu y'abacamanza ndakuramukije. Ego tuganire kubijanye n'ubwigenge bw'amasendika uno munsi mu Burundi muravye uko vyifashe aho igihugu kigeze tukaraba n'ibijanye n'amasendika iko akora mu Burundi mbega umuntu yogira uno munsi yuko amasendika agikora amasendika kiriho
ugambo wowe ugashaka gutangwa kuvuga ni uko uburenganzira bwo kujya muri sendika kubikorera ngo kwishyurira neza umubiri kwatari uburenganzira bwihariye n'abarundi cyangwa mu gihugu mu Burundi gusa kubera ni uko ubwo burenganzira bugomba kugira mu mugomba kumva ingomero mbani n'indi y'umuryango mugomba kumva werekeye akazi byashinze ko gikomeye mu mwaka w'igihumbi cyenda gashobora mirongo ine n'umunani urumva rero yuko ari inshingano mpuzamakungu za kera cyane mbere nshaka nk'uko bwabereye rimwe n'igihe habitangaje byerekeye agateka ka Ndamuntu ikintu gihagarareyo cyane ku buryo bw'uko mu mazigo ashingiye y'u Burundi yagiye arabaho yagumye agaruka kwemanga yuko abakozi shoshe n'abakoresha babishatse
ubu muravye nk'ibiriho muri kino gihe mubarimu aho hari urunani ihuriro ryitwa Kosesona risaba abanywanyi gutanga intererano ariko nabo bakagira bati turiko turarenganywa harabagira bati harimo ukuboko kwa leta niko mubibona
ubwoko bwa Kosesona ni ubwoko bw'ibintu bitandukanye kandi abashyizeho n'intwaro abashyizeho n'ubutegetsi n'amasendika tutareba mu bihugu biri mu ntwaro rusange byubahiriza agateka ka Ndamuntu ahubwo n'amasendika usanga mu bihugu birimo intwaro y'igitugu birimo intwaro bitubahiriza agateka ka Ndamuntu birimo intwaro akakintu na kimwe yubaha akazi na kimwe yubahiriza ahubwo yamya gushinga nuko abanyagihugu bacana cyane abakozi mu byanda kugira ngo bishobore kubarengana byoroshye ubwo rero ni niyo mpamvu niyo nkomoko ya Kosesoma nayo ubundi Kosesoma niya perezida ashobora kubaho mu gihugu bw'u Burundi na cyane cyane mu gisata kirimo abigisha niyo bantu ba mbere b'incabwenge mu gihugu cy'u Burundi turacyabwenge byose batwaye mu Burundi abahinde bakajya mu bindi bisata barimo bakabagamba abacamanza abamenyeshamakuru abashikare abahinga mu buhinga butandukanye bose baca mu minwe yabo bigisha bigisha n'abantu baciye ubwenge ku buryo atamuntu yashoboye kubatwara uburenganzira bwabo barenga bubahure ariko rero kubera ubwoko bw'intwaro hari mu gihugu cy'u Burundi iyo ishatse ni uko sendika zizo zibaho nayo zikabaho ariko rero igica kiramushyirwa ni uko abigisha bahaguruka bakiga ko bakamenya yuko bashoboza kurwanira agateka kabo kuko noneho buriya gukora muri sendika ni icyo bita raporo de force ni ukuvuga yuko bama mu ntambara bama mu ntambara hamwe na leta cyangwa abakoresha ku buryo bw'uko bivanye n'ingene bihagaze bivanye n'ingene bihafanye mu nda bivanye n'ingene bihavuga bumwe bivanye n'ingene bihashyushye inguvu leta cyangwa abakoresha rero bakabumviriza ingene rero badashyushye inguvu niba bashyira ku mugozi umwe yaba leta cyangwa abakoresha barengaga baba babonereho akajisho
Sego mkuru igihugu Petero Nkurunziza mu minsi heze yarashikirije mu kiganiro yakashikiriza abarundi yagize ati umuntu wese afise uburenganzira bwo kuja muri sendika ashaka nta gato kujamwo mu bijanye no gutanga intererano akabivuga ku mugaragaro ariko naha yabishikirije uko ntikibuza yuko nuno munsi abari mu masendika babandanya bandikwa ku nguvu harimo n'igitsure mbe ibyo mwe mubiha yahe insiguro niko ki fasha uko mugihe umukuru w'igihugu yerekanye ko ashigikiye abanyamasendika
ibyo ntwaro niba abandi bitagobera ku maso niba abantu biyeza ibyo bavuga n'ibyo bakora aba bafayizayo akaca nacyo gushaka ari gushaka kuko nkuru nziza ubwa mbere ubwo ni mu benshi kandi ibyo byo ni mutanga iruhande rw'umu benshi atwaye ku mitungo atwara mu gikenye akwara n'itwaza iterabwoba mbere mu bwicanyi burimo bigaragazwamo uko abamuhangaye bakamubinjana ibyo aribyo byose bamwe baricwa abandi baramwicwa abandi bakabagahunga rero nk'uko twaba tubyumvise kandi ari ikintu kigaragaza neza ubwenge igicapa cy'imbere mu ntara ya Makamba ariko arahumiriza abakozi bose bari mu bwica gusaka baba barongoye abandi cyangwa abigisha abasirika kibega mwebwe kompetenekomera yuko ntabwo ari ntabwo abasirika kumwe n'ikintu bayishyikira n'ikintu avuga ati nka wa wundi atuwaza ariko ntibaragomba avuga ati ndi nk'uko nababwira nari kandi niyobye mbanda y'umuzito no mu bukuru no hejuru ukuvuga rero yuko bikoze soma yamuka hajyamo gukora aha yamuka mu mufuko kwa Nkurunziza mu bwonko kwa Nkurunziza yagiye abantu bajya bwonko mu gahinda abantu kuko iyo bakoze soma idashyigikiwe na Nkurunziza iyo bakoze soma idashyigikiwe na Fengu Zosu niyo munsi nini nshya kwa Nkurunziza rero wenda naho mbega ko abigisha ni ngombwa kuko cyane ku ta eskrive nta muntu avuga ngo yabumva gukorera ngo umuntu yakurikira jore ubunda ngo itaro y'ikibugu ndi kunda kuko turiko turaraba muri kanzi y'ikibugu dutanga uburorero rusange ibyo byose bikayitwa sondanosi ni igihugu cya korona ubwo kwiga imisoro ya cumi na mirongo umunani na rimwe yanciye ndacika mu kuhagara intare zikomunita nica ikinira ubwo umunsi umwe nagiye muri manifestasiyo yishwe abakozi ibihumbi n'ibihumbi ariko ibyo ni iby'abavuzi yuko babandana mbe iruhande y'uko baronka ibyo bari kubarombera bashyirwa begize indwara ibyo rero nari navuga uburongo bwinshi bivuga yuko no mu Burundi ubwo bwose bwo ibyo bya fundi bwose bwo bivuga ibyo byarahuje ibyo bwo yako byari mu bumwe mu bihingisha birajya hamwe bamwe bati twebwe uwo mugabo w'imvaro utakirondeye neza ntidushobora kuyishyigikira ntidushobora kuyireka ngo twinge twadaze tubumba hanyuma rero nibavamo agatira kabo baduhinda babumbiza baduhinda babubahiriza
Pitare Nshimirimana ndagukengurukiye
urakoze nawe Patrick Mitabaro ni kuri ico kiganiro mwagiranye na Vitale Nshimirimana dusozereye ko ikiganiro karahara mu ruganda ntibacura cari gishimikiye kubwigenge bw'amasendika mu Burundi ubwigenge uyu munsi ariko butubahirijwe kubera inyungu za politike nk'uko mwavyumvise mwakoze kudutega yomi shimiye na bagenzanje Patrick Mitabaro na Reverien Bazikamwe bamfashije gutegura kino kiganiro irindi sango rya karahara mu ruganda ntibacura ni mu mpera z'ukwezi kuza kwa Ruhuhuma azuba ari genekerezo rya 2008 naho ubuta Ikiganiro karahara mu ruganda nibacura mushikirizwa n'urunani rw'amaradio
RPA inzamba na Radio Television Renaissance mushatse kutwunganira Nungika ubutumwa ku numero ya WhatsApp.
Akamenyetso ko guteranya 25 47 16 ubusa 38 5 ubusa 6.
Karahara mu ruganda ntibacura.